intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ndabara mukije mwese muteza amatwi ikiganiro c'ugwaruka. Uno munsi cerekeye ingaruka z'ibura rya essence ku banyagihugu. Mugishikirizwa na Benyax Rakana.
Dafise ijambo.
Mu bice bimwe bimwe by'igihugu igitoro gisigaye ari umuzi w'ibuye, ahandi naho habonetse gike ugasanga harabaca bakigurishiriza mu kinyegero ku mahera y'umurengera. Iryo kena ryaciye rigira ingaruka ku baguzi, ibiciro by'ibindi bifungurwa byaraduze, hakaba naho byagwijwe na kabiri canke karenga, uburyo bwo kwiyunguruza nabwo bwaciye bugora kubera iryo kena. Umviriza akarorero k'ingene ibiciro byifashe mu ntara ya Ngozi. Ni mu nkuru tubwirwa na Haure Nkengurutse yaciye mu makuru ya Radio Inzamba itariki 8 uku kwezi.
Inkuru dukora mu gisagara ca Ngozi yizemyesha ko ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku rugero rudasanzwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12, inyuma yaho leta idugirije igiciro c'ibitoro. Umuceri bita kigori urimwa mu Burundi wagubwiye 1,400 ku kilo mu ntango z'umwaka, ubu ukabugeze ku 2,700 ku kilo. Uwitwa Gitega wagugwa 1,600, ubu ugugwa 3,000 ku kilo. Umutanzania wagugwa 2,200 ku kilo, ubu ugeze ku 3,500. Ikilo c'ibiharage cari ku 900, ubu kigugwa 1,400. Ibyahora bigugwa 1,300, ubu ni 1,800. Ikilo c'inyama cahora kigugwa 1,800, ubu kigugwa 1,100. Ikilo c'ibirayi cahora kigugwa 700, ubu kigeze ku 1,100. Ikilo c'amamesa cagugwa 2,500, ubu kikaba kigeze ku mafaranga 600. Umwe mu banyagihugu abangahe Ngozi avuga ko ukubaho bigiye kugorana, bagatinya mbere ko n'abana babo bazohava bagwara indwara zifatiye ku gufungura nabi. Abasaba leta gutora inyishu y'ibyo bibazo.
Ibi biri Ngozi niko bimeze no mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu. Gwaruka, mubona umuti wa buhuhe? Mukanya ikiganiro kirabandanya.
Abantu bato bato kwacitse abande, banabo nikora ngiye kuba abande. Ingungu imwe yonyene gushima Imana, ku soko nayo ibiciro bigahinduka ku munsi. Leta iyo renya twese muri nangana, akamo kabende gihugu kakabubusa.
Tutangurire kuri Friere ari mu Burundi, avuga ko ikena ry'igitoro ryari ryaratanguye mu Burundi n'ingwano iri muri Ukraine itaraba, ati nico bicitwazo kuri leta.
Mu Burundi ingorane ziriho nuko abajeje intwaro bashitangaje abaki bose nacyo bagomba kwivanga bakaja mu bintu bya komeri, bakaja mu bintu by'ibudanaza ibigeri, bakaja mu bintu bijyanye no ku turi by'ibitoro. Ahanini rero nibyo bica bituma niyo habaye ingorane bagomba kubiduza abo bategetsi, kubera babo babona amafaranga baguma biyinjiriza baca bavuga bati nta nyungu bashobora gufatira abo bantu, kuko ahanini yabisabibwa mu Kirundi bati ntawuca igiti acicayeko. Rero jewe ikintu nubona nk'umuti nuko ubwa mbere mugerageza umuntu ari muri adimisitrasiyo, dufate abashyikirangane ndetse n'abatasubira kwivuza kuba bakomeresa, kuko yabaye mukomeresa ntashobora gufata ingingo kuko ahanini nawe nyine ziba zifisemo inyungu. Hanyuma leta nayo ikagenzura ireze ingorane ziriho, ariko none ngubu nk'ikibazo kijyanye n'isukari nacyo bose bavuga ngo ntijye muri ikene nk'ikijyanye n'inzoga za antararoji kuko mbona nabyo nyine byabuze, none bose bavuga ngo ni ibyo, ariko ikifata yuko ari byo kitakiracyo kuko tuzi tubibona haba hagati mu gihugu. Dufate nk'urugitoro usanga nka komiseri muzima afite abantu bamushururishije urutoro bakidandaza ngo ushamagere, agasanga nk'iyo bakizanye kuri sitasiyo akiye arungika imodoka ari ziwiwe izo bishabigira kuri cyacu bikagwa cyagitoro hanyuma akacarera kirungika mu banyagihugu bageze ku mudandari mubiri kiro igugu 1900 mwaje gitoro chamagero n'ikibura ikibihumbi 1900 ndumva ko kirabona kandi n'ashaje kiracavuye bisigura yuko igitoro bakidugije rwo simavuga ati twashidugije ko mahera make y'umugabo ntibashiragiye ko isukari ubu ahibonetse 5500 Icyo fagya amusteri, ori yedo deni, hauri gugwa tuwa miri, deni isekisa deni, sijo mtu, umunu wesha nisigura gote. None, awatwa ni wababa vivoni. Jewe leitu na goma kurangiza, kumhu waru, kano kuna goma gustawa reni waashu. Kwa mimi yiku kijugu waiku wakatawa gote. Mubisa azeni wabu gilati, igiturire, kuchungisha wake kichesharesha. Ili mduka baru, bagenda wa kumaniza kwa matumo yosi. Baka shawadja wanyagi hugu, wame yiku vivimu, bariku wakatea kao. Aho mu Burundi hazo shaba ho disikarite akaba igisase de classe sociale ko turazi ibiciro hari abantu bagiye gupfa ijo bituma rero buraba bakamenya yuko ibintu biri kubera mu Burundi abategetsi ariko barakora atari byiza na gato
Didas ari mu izina rya Mayotte ati ugutunganya kubi iby'igihugu nivyo biriko bituma ikena gy'igitoro rigira ingaruka nyinshi ku banyagihugu ngo barongoye igihugu bo kwikubita gashi
mutindwa uronderera kure kubera ko Harakajambo Gabriel Rusira aheruka gushikiriza uriya arongoye ishyirahamwe rikomo sinzi ko benshi bagafashe bagahaye agaciro gafise canke uburemere iryo jambo rifise yavuze ati abategetsi b'u Burundi bibereye mu rudandazwa abategetsi b'u Burundi nta mwanya bafise wo kwinjira iby'igihugu bafise umwanya ahubwo wo kwinjira urudandazwa rwabo mu yandi majambo nuko bisigura yuko ubutegetsi bw'u Burundi atariho buri abategetsi atariho bari mu rugandaza cyane naho tubisiguye neza no kuvuga ko nta bategetsi bariko barafata umwanya uhagije wo kwiyumvira iby'igihugu wo kwiyumvira ineza y'igihugu biyumvira inyungu zabo ayo majambo rero ugiye usangura neza uturonka munyishyu ya kino kibazo uburundi bukeneye abategetsi bafise umwanya wo kwiyumvira igihugu urugandaza bavuga muri make ntibadashonje baza kwiyumvira iby'igihugu iby'ubuzima bikaba byaratunganyije ubuzima bwabo inyishu rero y'ibibazo byose y'iki kibazo muvuze ngo inyishu ya kino kibazo ikibazo si kimwe kuko iki cyo kubura esanse kugenda ikabura chaje hasanzwe hari ibindi bibazo inzoga za barugi zarabuze umuyaga nkuba wa rigidezo ari ngorani ibyo kwiyunguruza abantu dusanzwe ari ngorani mu gisagara cha Bujumbura naho esanse ibibazo bya esanse bitari bwaze hanyuma noneho ikibazo cya esanse ntikiri mu Burundi gusa cyayi kiri ku isi kiri mu bihugu byinshi ku isi ariko aho gice gitera ibibazo bikomeye cyane ingaruka zikomeye cyane ni mu Burundi gusumba ahandi none no kubera iki igiciro kiduze kiduga ku isoko mpuzamakungu ntikiduga mu Burundi gusa mugaba kaguma baronka isanse none mu Burundi burakubera iki nitunganywa ribi by'ubuzima bw'igihugu inyishu nziza ikibazo cy'u Burundi ni uko igihugu kironka ubutegetsi abategetsi bitwararika inyungu z'igihugu nica tubuze harakajambo umunyepolitike yigeze gushikiriza ejo bundi avuga ngo baradukumuye ngo nizabananira ngo ntibazogire ngo twari kumwe wamenga abona ko umenga uzava bibananira je uko ndabibona mbona umenga ibyo gutwara igihugu biriko biragenda bigorana nabo nyine barabibona batwara bazohiza bicare bagorora ibintu hakiri kare
Leon ari mu Burundi ati leta nisigura umuzi w'ingorane abanyagihugu barimwo igire ko izitorera inyishu
kuvuze kuri uri kuraraba zingorane zo kwiyunguruza yaba iduzwa gy'ibiciro ibicanke biriya nibintu biza gukandamiza umunyagihugu mutoya ariko kumbure nabo nyene bazotinda bashikirwe uko uri kuraraba iriduzwa gy'ibicanke biriya yaba kwiyunguruza yaba ifungurwa byo kuri nibintu bona yuko igihugu kibona kigeze kure cyane mu buryo bwo kwiyunguruza uburyo bw'ubutunzi uburyo bw'ubuzima bw'igihugu ukabona byo kuri ko bitifashe neza ariko nkanje nk'ungwaruka hari ingingo zimwe zimwe leta tari kwiye gufata nk'iyi ngingo yo kwirukana makinga mamoto amatukutuku ivyo biri mu bintu bingarukambi ishobora kubona ko leta yihuse cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu bukene nk'ubu kuko uri kuraraba ubu nko kwiyunguruza muri iki gisagara cya Bujumbura naragucira ibeye nawe ukiyumvira none ibintu bimeze gute ni ibintu bidastahuritse rero kuvyukuri uri kuraraba hari ngendeshwa ntonto abantu bashobora kuyunguruzamo amakinga agiye yanza gusayiriza ugasanga umuntu ariyunguruje ashitseho ku kazi arashitseho mu rugo ariko ubu ugasanga ba mirongo gutonda ni ngorane muri iki gihugu cy'u Burundi rero ku by'ukuri leta nive mu gacere nimbari leta nkose nimbari leta nseyi nigire ikikoze tubone ko by'ukuri ari leta nseyi ari leta nkose apana ibintu byo kuririmba ku munwa gusa kuko abanyagihugu bahanze amaso leta kuko ibi byose ingaruka z'intwaro mbi kudatunganya ibintu neza yego ejo bundi hari umutegetsi numvise avuga ngo hari ikibazo cyabaye muri Ukraine n'u Burusiya intambara ziriko ziraba ariko ndibaza ko mu gihe izo ntambara zitari bwabe izo ngorane zikitoronga mu gihugu cy'u Burundi kukwiyunguruza byinshi byari biriko biragenda nabi byo kure haba kuduza ibiciro bica nk'ibiriya leta itekera byumvikana ko naba canke bariya rero leta nirabe ive mu gacerere itubwire imvo n'imvana no ku bintu byatora inzira kuko umunyagihugu muto muto niwe ariko araja mu buzima buzima bugoye bwo kubaho kandi nizaza ko na leta yoshobora kuraba izi ngendo z'abashikiranganji abakuru b'ibihugu umaja muri ibi canke biriya imama ngo bikorane barabe bahindure ndi gihugu kiri mu bukene nk'ubu baraba ibintu bagabanya imishahara yabo kuko ni ibintu bitumvika
Svetlana mu Rwanda ati naho igitoro cyo bagike gitanzwe neza ubuzima bw'igihugu nibwohungabana
n'ukwaruka umuti no vuga wiyongorane nuko ikibonetse uko kingana kose bogi gabangana neza atankunzi ata kamwana wa mama bakagiha abarundi bose bakagisangira gucyo bikoroha nico kibonetse nabiyunguruza bakiyunguruza neza n'ubuzi nibuhagarare ubuzima nibuhagarare ikabandanye neza mu rongo mwiza
kazi yose ari mu Burundi ati leta niyikore ku mfashanyo y'igitoro iherutse kuronka
Mbaya kambana yuko be umuti kwa wuko leta ifata kitegitoro chingabire ubuyapani bahaye Burundi kija gusahiriza mubijanye no kugura igitoro hanze kugira ngo bifashe mu kugabanya ingorane z'ibura ry'igitoro mu Burundi ikindi nacyo navuga yuko leta yoha uburenganzira abantu bose bafite uburyo bafite imitahe bagashobora gukora mu rutandazo rw'ibitoro kuko biraboneka yuko hari akabiko muri leta kabajenero abaminise n'abandi bose bacye bagabangana amasoko bashaka kugira ngo nabo bajye mu rutandazo ibyo bintu abo bategetsi abategetsi bakava mu rutandazo rw'ibitoro bakajya kurangura imirimo y'igihugu mugabo bakareka abashoboye urudandaza batari muri leta batari muri politiki akaba ari bo babikora bonyine niyo wo mutimbana wabona ikindi nacyo abo bari muri politiki bagenje gutunganya ubuzima mu gihugu bagiye mu by'urudandaza bica byononekara no kuvuga yuko bataba ariko barorohereza abandi banyagihugu bashobora gukora urudandaza bakwiyungunganya
Ya yo se viva twin mira suka tukabona oya turi hanzo masoko abana bari mu gufana inzara kubera ikigoyi heba mwibuka abanyagi ukundi ibi by'amatora gusa mama bakisa kazi bakama numarira abatari
kiganiro ndafise jambo kiwandaniriza kuri Yasin ari mu Burundi asaba abarongoye igihugu gufata ingingo zotuma igitoro kiboneka abanyagihugu nabo baronka gahengwe
ese igitoro ku rugero ruhanitse n'igihugu cyacu Burundi navuga ko ari byonyotse kuko igitoro cyagisanze cyahetse imyaka ishika ibiri kidakirabura kiboneka nabi nabi abantu bitoga cyane cyane abatwara ibintu byo mu rugo abantu n'ibindi muri iyi misho rero cyabaye akamaramaza aho ubu kwiyunguruza mu duga ari ikintu umuntu yiyumvira agakora akagashi ahantu hose umuntu yaho arajya usanga itike ryigwice ku gatatu turavyeyo ya mikro y'abarundi ugasanga n'ibintu bigoye cyane tuvuze ko ryigwice ku gatatu hari n'igihe umuntu akabura n'icyo yiyunguruzamo mu gisagara cya Bujumbura ho n'akambaro k'ibara ndetse kuva aho bakuriye bijya byasahiza mu kwiyunguruza amamoto amapikipiki ariko bajyaki ndetse n'amakinga banenga yari imburi y'ibihe bigoye igisagara cya Bujumbura kigiye gucamo ubu mu gisagara cya Bujumbura hariko habera ibintu biteye ubwoba byo kwiyunguruza gushikaho abantu basangiye amakarice bazo batangiye kugira imigwi bimwe bita amagurupe ya WhatsApp kugira baze baravugana bari hagati mu gisagara muri bire ingene botaha bari mu kigwi kugira birinde abambuzi bapfa barambugira mu ibarabara bikaba ari ibintu biteye ubwoba ugiye kureba ibiciro by'ibintu byari bisanzwe bizinze ku rugero ruhanitse woho byaranse byanze rwose ubuzima bukaba bwagoranye mu gihugu cyacu cy'u Burundi si Bujumbura gusa ubuzima bwagoranye hose kuko byari ibirangombwa bitwarwa n'imiduga n'iyo miduga inywa igitoro agaca bambwira akashoferi kandi baca bikikana mu kiza igitoro birumvikane ko bumviriza umunsi cyaba kiriko kirabura ku isi yose kubera zijya ntambara kiko jaho zigego cyo burusiya na ikirene ariko mu gihugu cyacu Burundi ho kwabaye kongera ikintu kindi yandi ho ibintu by'ibitaro byamuritse birabura nkavuga nti abategetsi rero b'igihugu cyacu niyabo mpaka kamana batera bafata ingingo nk'izo mu gihugu cy'intambara barabe icyo bokora n'igihugu baronke agahengwe na gatoya
na se hari muri Malawi ati igitoro cofuma kizimba ariko kikaboneka
umuti kuri iryo bura ry'igitoro na kimwe si gibonekeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi cya mbere cyo kuvuga ni uko igitoro cyaduzibeye kubera igitoro ni ko kitazi hose mu bindi bihugu hose amakuru turabahaye cyaduze ibeye ubundi nabo ntibakiduze aho byoba byatuma bizimba kubera ahandi hose byarazimye ahandi hose turiho bafite ikashaje nje no mutwande hano nawe yambaye ona bidashoboka batazi bahari kurera mu bahagarike bashyira abandi bashasha abandi bantu bifuza gukora mu kigo cyata mu kabo kubera ibintu byose mu gisaga byikundiwe na kagwi kasana hera wose kumwe ayo kurera abasha no bagicuruza babonye byabananiye ngo bahagarike ahantu hazi abandi bashasha
tuherereze kuri Mosi ari muri Sudani ati umuti w'izo ngaruka zitezwa n'ikena ry'igitoro abarongoye igihugu ni bo bubazwa
kuri ibura ry'igitoro ryibonekeje cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero ibura ry'igitoro jyewe sindiko ndabona impamvu iriko iraba kubwira ngo igitoro ntikiboneke sindabibona neza ariko nibaza yuko ari kwa kutabihuriza ko abategetsi bacu kuri bijya na biriya simbona icyotuma igitoro kibura isiguro jyewe nk'umwene gihugu ayo mbona ariko ningerageje kwitegereza nkaba uhereye ku iburabuzwa ry'abagendesha amapikipiki n'amambajaji n'amakinga intandaro ya byose navuga ko yavuye ngaho ku bukene bw'abenegihugu abahora biyunguruza ubu ntibakiyunguruza abahora bakoresha ayo mapikipiki uyu munsi ni ba mayibobo abari bagendesha amakinga n'amatukutuku ubu bari mu ibarabara none ga yemwe mubona turiko tuvahe turiko tujya hehe abari bajeje kudufata mu mugongo kugira ngo umuntu muto muto agerageze kugira akora akazi aronke icyo arareye niyo bari kwatubura buze none ndiko ndarabisa ubusuma budakubwira kuko amenye gukoresha ipikipiki akaronka yayareshe umuryango uyu munsi ntagiye kugendesha ipikipiki wagendesha abadaji cyangwa ikinga ni uko nyine nanega yemwe wumva atari bamaze aca bajya kwiba aho ubusuma bugiye kugwira rero iba ry'igitoro yewe simbona ingene nabivuga kuko umuti uragoye umuti wari ukwiye gutora abari hejuru yacu babibonera hasi njye nk'umunyagihugu simbona mbere niyo nabihera niyo nabifuwe gusa icyo nzi biri mu bategetsi bacu bwo hejuru nta handi bijya nta handi bipfa
ku isoko naho ibiciro bigabanuka ku munsi leta iyo reka twese muri nangana akamoka bene gihugu kakaba ubusa ninda tunezwe ninda tubabaye umushahara ntiwongezwe ibintu bikazuza isukari yananiye abatinga igitoni kikivugwa hoya
mwakoze gutega amatwi ikiganiro ndafise ijambo aha niho tugisozerereye cashimikiye kwikena ry'igitoro hamwe n'ingaruka zaciye ziba ku banyagihugu ugwaruka kwavuze zimwe mu nyishu rubona zotuma bihera aha twovugamwo icuko hoja ingingo ibuza abategetsi kuja mu vy'urudandaza kuko badasubira gukorera inyungu z'abanyagihugu penye serakana ariko ndabashikiriza iki kiganiro ndabike banuye ndanabifuriza kuroranirwa
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.